Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kwa mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda turiyo ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose turi live kuri Facebook yacu na wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mbiye kugishikirizwa na Diane ni nahazwe ndi muri studio yinzwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi umuntu aramuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye twatumiye umufasoni Micheline Barandereka yatanguje ikigo cyitwa Shekina Center kiri muri komune ya Rusaka ni ntara ya Mwaro mu Burundi. Bice mu mugambi wiswe ishure ryanje umuhana wanje canke muhiri wanje, ikigo Shekina kiragaburira abana baciga ko kikongera kigashigikira abavyeyi babo bice mu migambi ituma ubutunzi bwabo bwisununura. Hari abafasoni b'Imwaro bemeza ko bate imbere ku buryo bashoboye kubaka amazu biciye muri Shekina. Hagataho abana biga kuri iryo shure bari mu ba mbere baronka amanota meza kandi atari Mwaro gusa ariko ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Ibanga ry'ubumenyi bwabo ni ryahe? Amateka ya Shekina burya atangura ryari? Shekina bivuga iki? Shure ryanje muhana wanje bisigura iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca ijyana no muri isanga y'uno munsi. Madame Micheline Barandereka yatanguje ico kigo nkuko nabibabwiwe niwe mutumire wacu turi kumwe ngaha muri studio y'indwi. Micheline, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane.
Mwakoze kwita butumire bwacu.
Mwakoze namu kudutumira.
Mbona Washington ibafashe neza.
Ego. Ego cyane.
Ego. Nuko rero turaza kugaruka ku vy'ikigo mwatanguje, muratubwira abana baciga ko imigambi itandukanye muriko murakora, ariko imbere yuko tubijamo byose hari wibaza ngo Shekina, tubanze tuje kuri Shekina ubwayo. Shekina bisiguri iki? Kubera iki Shekina?
Mwakoze. Izina Shekina ni izina kiheburayo rivuga ukubaho kw'Imana, no kuvuga ngo, no uvuga mu gifaransa la presence, no kuvuga ngo aho ubona Imana. Rero byavuye mu nkuru y'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa bajya mu gihugu cyabo cy'amasezerano yo Isirayeli, hanyuma Imana igenda irabayobora. Yarabayobora ku mwango ikabahereka igicu icyo bitutu, bakagenda bagikurikira ko ntibari bazi iyo baja. Hama mu ijoro naho hagaca haza ikindi kintu kibayobora, yari umuriro bagaca bashobora kubona kugira rero ngo bashobore gutambuka ijoro n'umurango. Tubisanga rero mu kuvayo igice cya 13 umurongo wa 21. Aho rero kwari ukubaho kw'Imana, bakakubona, bakabona ko iyo Mana iri kumwe nabo, iyo Mana ikabayobora. Nuko natwe twavuze tuti ni gute bariya abantu bataye ibyizigiro bumenya ko Imana iri kumwe nabo? Ni gute bumenya ko Imana ishobora kubayobora bagashika ku mugambi mwiza? Tuca tuvuga tuti icyo kigo tucite Imana iri kumwe nabo bayibone nkuko abanyisiraeli bayibona nuko twabicaguye
nuko rero ico gihe muvyumvira hari ryari ikigoshwe kina kimaze igihe kingana gute
cyatanguye mu 2011
gitangurira ku migambi iyahe ahanini
twatanguye ku mashuri imigambi yo gutanga indero nziza muri babandi batishoboye muri babandi batavyizigira muri babandi ubukene batabona kazoza twe amashuri tubaka amashuri hanyuma kugira ngo dushoboze abo bana kujya mu mashuri benshi barabizi yuko abana bava muri rya mihingo ya ruguru kure y'igisagara benshi bataja mu ishure usanga hari ibibazo bitandukanye bibatuma bataja mu ishure twebwe rero twatanguye tuza tuvuga tuti indero kuri aba bana kandi indero nziza indero ya karorero
muravuze muti mwatanguriye ku mashure umuntu akibaza amashure muvuga ni gute Shekina ifise amashure ya gute bahereye kuri kangahe mugeze kuri kangahe
twatanguye ku mashure y'intango amwe bita ya zero maternelle hanyuma bamwe bimenyereza babana bato bimenyereza hanyuma turaduga turashika muri amashure matomato ayo bita ya primaire hama turaduga turashika muri amashure yisumbuye atuma abantu bashobora gukora iki gizamina bakagenda muri kaminuza no kuvuga rero ngo bahera muri zero bagashika muri 13 bagacwaja muri kaminuza handi
no kuvuga ko 2011 niho mwatanguye turi muri 2024 umusheki na wambere nyimba ariko twomwita ubunye arageze guca muri university muri kaminuza
cyane baragomba baje muri kaminuza barakuze bamwe n'inkumi abandi misore kandi vyukuri turabishimira Imana
yego mugeze kubana bangahe
dufise abana 300 na 75
mwatanguriye kuri bangahe
twatanguye kubana 40
matanguriye kubana 40 umuntu umushikanye mwaro ndahibuka kera tujayo gukorera ibiganiro si ntihateye nyuma cyane ariko nanone si nkibujumbura hadushikane twumve Shekinaho yubatse mu icungararo yaho ni hagati mwaro muri Rusaka mu kigo kingana gute kugira ngo twumve Shekinaho yubatse nuko bamerewe abantu bahariye
aho turi sikure ya y'umugwa mukuru wa komine ya Rusaka ni birometero nka 3 hanyuma turahantu bita mu mahwane ni kuvuga ngo turahantu nko ku masanganzira aho ibarabara rimwe rigutwara inyakararo yahandi ikagutwara imuramvya donc ikagutwara mu ishombo ahandi ikagutwara ifota donc turafise ni nkihuriro ry'amabarabara ahandi naho ikagutwara mwigenda aho rero ni ku musozi witwa Machazo ariko kandi na Sukoline canke uwundi mutumba witwa Rugote abantu baho babeshijweho n'uburimyi babeshijweho no kurima no gukubita isuka hariho n'igitegwa cy'icyayi mu ntara ya Mwaro hanyuma hakaba ikikijwe n'amakomine 6 amakomine 6
akakabazo nakabaje ndabishaka kuko muvuga ngo amazina 375 naravye amafoto y'abari abana murera ingene baba baberewe nkaca mbona imwari ingene hasa nkiyumvira amazina 375 nkeka ko abana benshi bifuza kuja mu Shekina urazi ingene baba bambaye urazi ingene bafungura ku mafoto naravye ni kuvuga ko muragira ngo babe bake canke hari ha bishaka bataza kuko amazina 375 uravye aho mwaro iri n'abayikikuje n'abanyagihugu bari nibaza ko ato woreka kwifuza kwiga mu Shekina
ego abana ni benshi bakeneye ubwo bumenyi bakeneye kuba muri Shekina ariko natwe uburyo ntibwo dukundira ko tubafata bose hanyuma kandi murazi yuko kuko twavuze ko turi mu gisata c'indero ishure rimwe ntibishobora kurenza abana 35 ayo n'amategeko ya UNESCO urengeje 35 bajya barenga ko baherekeje abandi umwarimu ntashobora kubakurikira bose nico gituma twebwe duca dufata abo dushoboye kandi dushobora guha bwa bumenyi twifuza nk'uko amategeko ya UNESCO bivuga rero tubengeje byo tugora no dukora ibyo dushoboye aho duhambije twizera ko hagira abandi baza nabo bakadusahiriza bakadushoboye
ababyeyi barabitahura canke
ababyeyi
kose badashikirwa
biragoye n'ukuri buri mwaka turahamagara abaza kwiyandikisha haza nk'amajana 200 turondera 35 ababyeyi bararira abamama bararira ubahe ukinyegeza kuko rababwira kuti ntibishoboka ati none uwanje ko atagiye mu none uwanje ko atagiye ariko kandi ntibashobora kujya mu bose ni kibazo nico gituma twohimiriza nabandi bakaza bagakora imigambi nkiyo
muca mucagura gutegira ngo umwana mu mwakire none
ni kibazo ciza hariko ibisabwa kugira ngo umwana uvuge yuko ari umwana adashoboye abiwabo badashoboye kumufasha turaba rero yama bya bindi biri muri ministeri ya solidarite birahari ukaraba rero haba inzu abamwo imeze gute mbega yo bafise ikimusahiriza ku kwezi ico bita revenu mensuel mbega arashobora kuvuza umwana yagwaye mbega arafise igitungwa gitabira uyo mirima nimba afise imirima mbega arafise hakubita isuka ukagenda urarabaza amakriteri yose naho nyene ugasubira ukagaruka ugacura businzi kaye gusumba abandi yagoye mu gikorwa kigoye kuko uba ufise benshi cyane babikeneye benshi cyane ubona yuko bari muri uwo mugwi bica bigusaba kuguma ugenda umanuka gushika utore cya gitigino gitatu na gatanu
murakoze rwose madame Sherine katuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite ibibazo bitandukanye Jean Pierre ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
ego me ndashobora kubaza ikibazo
ego aho muherere hama muce mubaza
ya mba ngaha muri intuze ozambiro za DC Montgomery County Maryland nagomba kubaza iyo mugambi madame Michelle afise ni ingabiro no y'Imana nagomba gusa kubaza yuko bahejeje icumi bamwe boja mubandanye bakaja muri university bagaheza high school bakajya muri university abandi bakajya mu mashuri y'imyuga nk'iyokubarira kuko nk'ubu ndafise abantu b'inshuti umwe n'umwe engineer civil ari muhira depuis 7 ans ariko wahejeje kubarira we ni business man yaraguze ni machine murakoze
umwashaka kubaza nimba hari imigambi bacaba bategekaniriza bagiheza kwiga
yego me harya bahejeje y'icumi bamwe bakajya ibisanzwe bijya by'imyuga abandi mugabo bakabandanya byo bakababwira gusa ntuzeye diference ubishobora gatora
murakoze cyane Jean Pierre mugira umunsi mwiza
yego minam
yego akabazo ka Jean Pierre
ego ivyo avuga nivyo aho tugeze sitwebwe gusa n'isi yose no kwigisha abana kuburyo ejo bashobora guca batangura ubuzi bwabo batarinda kujya gusaba ubuzi twegere rero turafise ico twamaze gushiraho ni kintu citwa entrepreneuria no kuvuga ngo umwana turamwigisha entrepreneuria turayikora akayibona twaratanze impene mu mihana umwana wese arafise impene iyo mpene ni imusomesha utugomba rero ko uwo mwana akura abona yuko nimba impene ishobora kumusomesha nuko impene yoshobora gutunga ubuzima bwiwe n'akarero k'impene mugabo tuba tugomba kumwereka yuko birashoboka yuko nubwo yoba yahejeje amashuri agaruka akorora canke agakora ikindi gikorwa kimuzanira amafaranga twebwe rero nta yindi myuga turashiraho kuko leta isaba yuko ufise ishuri nk'iryo ntucanga n'imyuga uca ukora ibintu biri separe ni ukuvuga ngo imyuga ije ukwayo ishuri rindi rya risanzwe formel ikagenda ukwayo naho rero twe duca dushyiramwo ako kantu ka entrepreneuria turafise uko duhingura amasabuni abana barabibona tuguhingura amasabuni mama bakayagurisha abana bakaronka amasabuni ariko kandi bakabona ko hari ifaranga riva muri ayo masabuni tubigisha rero kugira ngo bamenye naho bariko bariga ko bateza kwikorera umugambi nibasohoka
muti impene irigisha umwana rusigure twumviye iyo nkuru y'impene
impene ni ubutunzi bikomeye hari iwacu muri mwaro muri Rusaka ni gitungwa kizana amase hama ya kizanya amase bakimbura bagashobora kuzana ivyo kurya bikwiriye bagaburira abana ariko kandi ni ikintu kizana amahera iyo imaze kugwira turavuga tuti zimaze kuba zine yaravyaye ugashobora kwikoramo imwe ugashobora kurondera ibikoresho vy'uwo mwana ugashobora kuvuza uwo mwana ugashobora kwikenura kugira ngo wa mwana abandanye yiga kwishuri iyo mpene irasomesha umwana iyo mpene iravuza umwana iyo mpene irashobora gukemura ibibazo byo mu rugo mu muhana w'uwo mwana iyo mpene rero abana nibo bahavuye bayita sikunza kubivuga mugabo ni nk'impene y'igitangaza mu kifaransa bayise la chèvre magique no kuvuga ngo kugumwana ni impene isi impene gusa ni impene y'igitangaza impene ije gukemura ibibazo byo muhira impene ije kumuvuza impene ije kumusomesha iyo mpene irafise agaciro kanini uwo mwana rera kuravuga ati erega ya mpene niyo yasomesheje ya mpene niyo yatumye ngira amagara meza kumbure na jewe ninasohoka nzokora umwuga nzana ikintu kinzanira amahera
ego no kuvuga ngo umwana acinjira ku ishure sinze ko twokwitsa nk'agakado akaganuke ka mbere mu muha iba impene
tuyimuhageze mu wa kabiri muri rya shuri ryo kwimenyereza cyo bita materanel kwe kitutayimuha mu wa mbere turabanza tukaraba neza mu wa mbere yuko imigambi ayumva mu mvyeyi ayumva kuko hariho n'ibindi biherekeza mu kumushyira mu ishuri abavyeyi baraza kurima mu mirima y'ishuri turanza kuraba ko uwo muvyeyi afise iryo shaka ryo guhamvya abandi muri ico kivi cyo kurimira abana kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura nicyo gituma umwaka wa mbere abari kumwitegereza amaze kuza agakwiza ayo mategeko tukabona ko abishyiramo umwete ageze mu wa kabiri wa mwana tuca tumuha ya ngabire y'impene
hama muvuze ko mu kivi cyo kurima abazeyi bose afite abana bategereza kuza kurima muri iyo mirima y'ishuri niyo izafungurwa twabona ku mafoto muca mubagaburira
ego cyane abavyeyi baza rimwe mu ndwi umunsi wa gatatu guhera saa moya gushika saa yine hanyuma bakarima muri iyo mirima urumva neza ko abavyeyi b'abana barenga amajana atatu aba ari abavyeyi benshi bakubise ikivi bagakubita isuka baraba bakoze igikorwa kinini mu masaha abiri amasaha atatu baba bakoze igikorwa kinini ibyo twimbuye rero nibyo duca tugaburira abo bana
hama abaheza bagafasha abo bana guteka nibo bitekera murafite abakozi babatekera n'abavyeyi
tugafise abakozi babatekera
ego
abo bavyeyi gusa baraza bakarima bakabagara bakaza bakimbura wanashaka ni nabo iyo stock bayijera bakavuga bati uyu ko twimbuye ibi byinshi reka tubiguze tujane tugurishe hama turonke umunyu turonke amavuta turonke inkwi zo guteka ni nabo babijera twafise komite y'abavyeyi ibyo bimbuye byose barabipima bakavuga bati okay bazojya imisiyi bazojya imisiyi ibi navyo kumbuye bishobora kononekara nitwabibika cyane reka tubigurishe tugure umuntu tugure amavuta tugure amakara tugure ikintu gishobora gukora mu gikoni
ego tuzosaba abakunzi bacu baze kubagendera batufatira amavideo turaho ko byifashe dusubire ku murongo wa telefone twakira Manase Manase itumvi itwumviteka ikaze Manase
yego mwiriho neza
turaho nawe wiriwe uherereye he
ndi Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda kabazo kawe cangirana
ndi umunyarwanda nakomeje gukurikirana ikiganiro neza ariko nashaka kumubaza none afite gahunda yabateganya kuza kwagurira no hanze y'u Burundi nangwa azagumye gukorera Burundi gusa niba afite gahunda yo kwagurira hanze igihugu cy'u Burundi yadusobanurira kugira ngo natwe tubimenye neza kuko ndabona igikorwa ko igikorwa cyiza cyane
urakoze Manase reka akwishure
urakoze Manase uyu mugambi twawutanguje muri komini ya Rusaka uramaze gufata urumva ko abana bamaze gusohoka bajya muri za universite uwundi mugambi ukurikira no gukwiza mu zindi ntara z'i Burundi muri komini zitandukanye kuko ibi bibazo biri mu Rusaka nibyo bibazo biri no mu yandi makomini ibibazo by'ubukene ibibazo by'abavyeyi badashobora gushyira abana mu ishuri kubera ubukene turagomba rero kubanza gutangura kujya handi mu gihugu cyacu nitwabonaho naho bimaze gufata tuzoheza twitabe uzoba akeneye gushyira umugambi mu ngiro mu bindi bihugu turazi neza muri Afrika cyane cyane ibibazo bihanze ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ni byinshi kandi birasa ni ukuvuga ngo nimba byakunze iwacu no mu Buganda byoshoboka rero nitwaheza tuzogutera kamo niwa uri hafi nawo mugambi ushire mu ngiro
ngira ngo ya tomoke we Manase muri Uganda twakire Mataratara Claudine ikaze ku ijuri Amerika no muri isanga
yego
amahoro neza uherega Claudine
ndi muri Rusaka
uri muri Rusaka imwaro yego wegereye ikigo Shekina
Ego. Nihondi.
Nihuri. Nuko rero hanyuma tubwire ico kigura kibona urakibayemwo hari amakuru gifise ko
Asha ni menshi cyane. Ego.
Yatusangize twumva uko bimeze. Urakirimo ufise y'umwana.
Ego narahibarukiye umwana.
Warahibarukiye umwana.
Ego fashe nafashe inyigisho. Nibungenze muri cyo kigo cya Shekina Center. Hanyuma nyanyigisho baratwigisha ibintu byinshi kandi bitandukanye. Twara haronke inyigisho y'ukuntu twoshobora kubyara ku rugero. Barashobora kudufasha baradukurikiranira amagara y'iwacu. Baratwigisha ukuntu twipimisha imbanyi hakiri kare. Baradufasha ibintu byinshi cyane, baratujyana kutuvuza. Twe kare nta twari tuzi kwipimisha imbanyi, twashobora kugenda igiri na vuke. Ariko twarashoboye kuronka inyigisho, twaragiye igise nk'amezi abiri, kwezi kumwe kuva unabimenye. Hanze inyigisho turazikurikirana, baratujyana kwa muganga baratugirira ibipimo bitandukanye. Baratwigisha ukuntu twokwifata, twe ntitwari tuzi no kuja no mu iradi. Ariko ubuye turamenya amagara y'iwacu ukuntu ameze n'amagara y'ikibondo twibungenze ukuntu bimeze.
Urakoze cyane kubidusangiza. Uraza kutubwira ico kindi gice cyo gufasha abapfasoni twari tukiri mu by'abana, ariko ntiwanamuramukije Madamu Micheline ari ngahe yatugendeye ku ijwi rya Amerika mukumurukanye. Amahoro mataratara meze neza.
Ndabaramukije amahoro y'Imana.
No mu muhana n'amahoro.
Ego n'amahoro.
Akavuga abona ko ariko karagwa katanguye.
Ego n'ukuri birere ni byiza cyane ntora.
Imana ishimwe. Ego
turatera ibigori.
Imana ishimwe.
Ego amen.
Nuko rero wari kuratubwira ati umwana wawe bisa nkaho wamwibarukiye ngaho ko waragiye uraharonkera inyigisho, kuva aho umenyeshe kina n'imbere y'uko uhamenye ubimenya byifashe gute mu by'ubutunzi naho mu by'umuryango, uwo mwana angana gute?
Umwana afite imyaka itatu n'amezi atandatu. Umuryango ubuye twe turi ba mama muco, turi umuryango uteye imbere cyane, natwe abapfasoni turashoboye. Kare nta kintu twazishoboje nyine asha. Ubu turi ba mama muco.
Niko baca babita abapfasoni bagendera muri Shekina.
Ego.
Tuzaza kubaraba mutwereke ingene bigenda. Ako kana kaba kitwa gute rero? Hama karamaze gutangura kuja kwiga.
Kitwa Arakazari kaje gatanguye maternelle.
Kandi kari muri Shekina.
Ya mbere. Kari muri Shekina.
Urabona ko kabikerebukiye, karabikunda.
Ego cyane gose. Karabikunda. Kaguma karirimba paseri.
Hanyuma none.
Kuko kosa nkanyene dukerebutse.
Utwana two mishe kintu
sanga. Kuko tumwiyumvamwo.
Usanga dukerebutse, naratubonye kunamenda turaba ku mafoto atandukanye, urabona ko tunasa neza utwo twana.
Ego.
Nuko rero mataratara, wakoze kudusangiza ijuzi kuri Shekina, tukwifurize kubandanya uranigwa mu byurimo byose muri iyo migambi itandukanye. Mugabe imbere ko ndakureka, uraja gukutsa ikivi na wewe.
Ego.
Hama umushinga ntahe wawe arabigushigikiramo mukabyumvikana byose nta kibazo.
Cyane gose n'ukuri imigambi aramfasha, turashyigikirana nyine mu migambi tuba turiko turakora, tugakutsanya ibivi. N'ukuri arabimperamo amahoro byose, twabifashanya, nicyo gituma tuba duteye imbere nabo nyine, kuko barabyumva abashinga ntayo bacu. Ego, kuko n'inyigisho zimwe twazironkera hamwe.
Ego,
izo batumvise tukazibamenyesha n'ukuri bakabitahura.
Nukura turamukiriza abo bamama muco rero bose, uti ku ijwi rya Amerika urabatoye integego.
Hari icyo atavuze, bakubajije bati wavuye he, umaze gushika he, vuga umugambi waranguye, bivanye mu nyigisho waronse, cyane cyane bivanye mu kuziganya no kuguranana.
Jewe nari umuntu nyine ataho yishikanye, tubaja mu migambi yo kuziganya no kuguranana. Jewe narashoboye kuba nosaba ingurane narateye imbere mu bintu byo kubaka inzu ndashaka no kuntambwe ndaronka n'igitungwa cinka uruhande nukuri muri iyo myaka itatu umwaka kugira kane ndahamaze ndabona ko mu myaka iri imbere ishika nk'itandatu indwi natwe tuzoba duteye imbere cyane
uti wubatse inzu
ego
bivuye
warubatse inzu bivuye mu kugura mu kuziganya no kugurana natwaraguranye hama tukagenda tugakoresha wa mugambi wo kubaka ya nzu ibintu bikaza birajya mu ntumbero tukadandaza tukunguka hama ya nzu ikabandanya iduga kuri ya mafaranga twagenda kugurana mu byo kuziganya no kugurana
mugurana na hagati yanyu bigenda gute canke muja muri mu kigoshe kina bakabaha amafaranga mukazobasubiza mugurana na gute
oya twebwe turagenda tukagenda tukagira umugwi w'abantu nka 22 turi kumwe muri Sekina Center hanyuma tukagenda tukaziganya nk'amafaranga ashika nk'5,000 canke ari munsi hama nyanywanyi ayo mafaranga turonse tugahita tukayaguranana umunywanyi ukamugurana akagenda gukora umugambi yifuza hama akazana ya mafaranga y'iwanyu hama umwaka uheze mugaheza mukagabura natwe rero amafaranga uyifashemo neza ukagenda nko kuyadandarisha urashobora kunguka hanyuma ugakora umugambi wose wifuza atawukomeye amashi
nuko urakoze cyane numva hari abafaso n'intwari kuko kera ntitwari tumenyereye cyane baruguru bubaka inzu urumva kumva warashoboye kubaka inzu n'ikintu cyo gushima cyane
emwe nukuri ndashinga intahe n'inka narayirose ku ruhande ubuye turaronkana neza bigenze neza
kandi urumva n'impene uri mu kuronka kubera arikade niyagera mu wa kabiri bazoca muha impene
yego nagiye barampaye baraduhaye tumaze gusohoka inyigisho barazikurikiranye neza baraduhaye impene yego ubuye ziriko ziratera imbere
yego nuko
turabona ko imbere ari heza
urakoze cyane rwose
yego namwe murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho imwaro duce twakira na DJ ku yindi murongo wa telefone DJ kaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
alo
ego ikaze DJ
ego muraho
ego turaho uherereye
semerereye
ku Muzinda ni muri iruhande ya za Cibitoke
aya no kuvuga semerereye muri zone Marambya
ego
mugabo turi kote Muzinda
nuko rero ikaze muri Isanga twagutumira uno munsi madame Micheline kugira tubwire ivya Shekina akabazo canke intererano
bo intererano niyo no muha
yego
kubera ivyo yakoze byose ni byiza nkuryo nasomye kuko jewe novuga ico nasomye kuko sinakurikiranye ikiganiro ivyo nasomye byose nabonye ivyo yakoze ari byiza kuko urabona bafashijwe ni benshi ama n'ikindi yobandanya akora umugambi nk'uyu kaguka nk'uko yatwaye FVS FVS amaze Burundi urabona ko yatanguye ikintu gitonye mugabo ubu bageze ku bintu bikuru bikomeye rwose ego
ngira ngo intego umuteye arazumvise
ego cyane urakoze butwifurije neza kandi natwe n'izo ndoto zacu mu kwagura tukaja mu yindi mihango
mubandanye mukore nka kujya kwa FVS amazi Burundi murabona ba space bageze kure namwebwe ndabateye intege mubandanye ndahazi hari abantu b'incabwenge cyane kandi hari abantu bakerebutse
murakoze
murakoze ego nuko rero mukanya mataratara yatubwiye ikintu acira twugururira igice cya kabiri cy'ikiganiro kuko urumva ubwa mbere twari ko turashimikira cyane ku bana ariko harimo abapfasoni harimo abatandukanye mubwo imbere ko duca tuja kuri izo imigambi y'inzi atari y'abanyeshuri Shekina musiguru ubwa mbere mwasigwe ko bifatiye kuco mwipfuriza abantu ku ijambo ry'Imana muremera murabyivugira umwana hari dina rinda kuba yegukiramo kugira ngo yige muri Shekina canke uwari we wese akwije ya vya bisabwa kuba avuye mu ryango tifise yagize iki ntimuraba hasengera habe namba
oya ntituraba hajava umwana we wese arahawa arahabwa kaze ni kigo cyuguruye ku bana bose tutafatiye ku myizerere yabo
kandi harabarara buye
oya baririgwa gushika ku mugoroba abo bakuze bamaze kugenda mu mashuri ya bisumbuye ya secondaire abo barabandanya bakashikana no ku mugoroba
izamfungurwa amafungurira ni kanga
ni kabiri ku munsi bafungura mu gatondo bakanywa ubuyi bagishika hanyuma bakaza gufungura saa saba ibyo ku imfungurwa zikwiye kugira ngo bace babandanya gushika ku mugoroba
ego nuko rero turakira Menedora nawe imbere ko duca tuja mu gice cha kabiri kiza gushigikira kuri indi migambi atari abanyeshure Menedora ikaze kujugya Amerika.
Hello
ego Menedora ikaze kujugya Amerika
ndabumva
umeze gute ka Menedora
meze neza cyane
kumenga kaju kari hasi
oyaye
uri hehe uherereye muri kano kanya
mu kigo cya Shekina
nawe uri mu kigo cya Shekina
ego
duhava twibaza ngo tujya uri ri hasi kubera ukumbuye Michelle ariko twamukuzaniye mukumbura kandi
amahoro Menedo
amahoro neza
urakomeye imeze neza
ego
no mu muhana muze neza umuryango
ego tumeze neza
abana batanguye neza amashuri
ego na mahoro namwe none
ego turashimye urabahaye amakaya akwiye baje kwiga basa amakaya akwiye
ego
imana ishimwe
ego
Menedo nawe rero imigambi ya nirufitane na Shekina ihagaze he ku mwana yigayo canke ku migambi ukorerayo
ihagaze kuri ivyo vyose kuko jewe imigenda ya nedifitaniye na Shekina hari umwana nibarukiye mu kigo Shekina ku mugambi twite w'umukenyezi yibungenze n'amagara y'umwana rero uwo mwana yaravukiyeho uye yaratanguye ishuri ari mu mwaka wa mbere umva izi myaka indwi ari yondi rero umwana mbona ateye imbere neza kubisanzwe mbona bimeze neza
haheze imyaka indwi utanguye kuja muri iyo migambi yabo itandukanye ubuzima bw'imbere y'ukumenyana na Shekina n'inyuma yaho ubu tugeranije wotugira gute
ubuzima bw'imbere y'uko tumenyana na Shekina jewe nari umukenyezi akenye cyane acyaraza umudamu umwe aratubwira ati arambaza ko nibungenze ndabimubarira arambwira ati hariho umugambi twiteho umukenyezi yibungenze n'amagara y'ibondo ati sinzi ikora kuwujyamo ndamubaza ndamubwira ko nashobora kuwujyamo hanyuma rero naratwandika turaza muri uwo mugambi barasigisha ibintu byinshi bijyanye no kwiteza imbere kuri mu turima tuboga nyine ibintu bidufungura kugira tumere neza baratubwi twigisha rero ingene bo tuvuza jewe sinari nzi kugirisha ekogarafe kubera ubwo bukene sinaronka ayo mahera yo kugirisha ekogarafe ari hama rero barampimisha imbanyi muri ekogarafe inshuro zitatu zine ndanagwara barambuza baranjana ni Bujumbura nawe Bujumbura nka naho nari nzi rero tangira amagara meza uko
hanyuma ikibondo cawe wibarukiyemo ni wo wa mbere ucanka wari ufise abandi mbere kugira twumve ko hari abandi bari barize mu yandi mashuri mbere y'uko umwana wawe aja mu Shekina
oya si we wa mbere ahubwo ni agira kangahe
ni we wa nyuma iyo uravye none abandi bize ku yandi mashuri atari Shekina n'uwo yize ku ya Shekina hari ubudasa
onye yize kuri Shekina jembo numenga hari akarusho cyane kuko wewe kuva atanguye matarinere atera abo wa mbere mubi byo ntazi niba iriko biraba ubuuyi ariko naraje kuraba amanota naho nyine nabonye bimeze neza cyane
hamukibona gute mu myaka cumi iri imbere bice muri Shekina
jembo numenga nzoba ndi mukenyezi yifashe
nuko urakoze Menedo gira umunsi mwiza
Ego.
Utamukije abapfasoni bose bari ngaho imwaro aho muherereye.
Ego.
Ego. Kwakire Lucky ku yindi murongo wa telefone Lucky kaje kujya America.
Ego
herega Lucky.
Mu Rwanda, nire mu Rwanda, mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare.
Babarire sinda kugumana kuri telefone ko numva telefone yawe ntituko turumvikana ariko ukora ibikose akabazo kawe numvise mu dukenya nimba hari ico leta y'Burundi ibafasha madame Micheline akabazo ka Lucky mu Rwanda.
Ego cyane ugakoze Lucky. Ego leta y'Burundi iradufasha kuko irashigikiye uwo mugambi bwa mbere, hanyuma programme dukoresha muri iryo shuri ni programme ya leta. Bisobanura yuko baratuba hafi niyo habaye amahugurwa y'abigisha n'abiwacu barajamo. Rero baradukurikiranira hafi kandi turabibashimiye. Mbese baramaze no kuduha agashimwe. Ego twaronse ubushimwe butari buke, twaronse ubushimwe kuwateje imbere komine yabo nakugashimwe bagakaduha yaheze nk'imyaka yari mu 2018 hanyuma bagaduhaye nakandi gashimwe mu 2023 kuri wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi aho bakaduhaye kubera guteza imbere umwana w'umwigeme ku ishuri kubera abanyeshuri bacu 60% n'abigeme dushyira imbere umwigeme cyane kugira ngo umwe wa mwigeme yari inyuma wa mwigeme atashobora gukwikira amashuri cyane cyane muri rya bajya bava mu mihana ya ruguru kenshi usanga bashira imbere yuko aja kurongogwa cyangwa aja gukora ibikorwa byo muhira ntibamubike ngo aje ku ishuri. Turere twaje tuvuga tutumunye mukobwa mwigeme mureka aje ku ishuri arashoboye kandi vyukuri baramaze kubona ko ashoboye 60% rero naba abigeme bacha badako gashimire kubera guteza imbere umukenyezi mu kumuhimiriza kujya ku ishuri hamwe no guteza imbere abakenyezi umwe wa mugambi wo kwisununura wo kwiteza imbere. Ego ako gashi utwo nuko dushimye tumaze kuronka no kuvuga ngo leta y'Burundi irashigikiye kandi irashima.
Ego nuko hanyuma rero madame Micheline abapfasoni babiri twavuganye bavuye muri Shekina buguruye ikiyago kindi umuntu yagira ngo Shekina ni ryashije gusa ariko urumva ari imigambi myiza muranafasha abapfasoni bafite inda tugira imigambi yindi itandukanye ikorerwa muri Shekina kugira ngo twumve ibindi bihakorerwa atari ishuri ryanje muhiri wanje nk'uko mwabyiza
iyo tuvuze ngo ishuri ryanje muhiri wanje ni ukuvuga ngo uwo mwana turamufasha ku ishuri ariko turamuherekeza no mu mihana dusha turaba rero none mu mihana ubuzima bwe bugizwe n'iki bugizwe nuko akeneye icyo afungura bugizwe nuko akeneye kwivuza bugizwe nuko akeneye ko muhira bamuherekeza bakaronka uburyo bwo kumusomesha. Hari imigambi rero twasanze idashoboka tudashizemo umugambi wo gusomesha abana tudashizemo nibigize uwo mwana ubuzima bugize uwo mwana amagara meza nico kintu kiza ubwa mbere namagara meza kuri uwo mwana kugira ngo ashobore kwigatezogera amagara meza dusubiye inyuma twasanze uwo mwana kenshi benshi bari bagoye amakwashiruko gufungura nabi ngware yo gufungura nabi dusubiye inyuma dusanga namagara makafisi nuko umuvyeyi aguma vyara
ningoga na ningoga ataronka no mwanya wo kuruhuka no kuruhurira uwo mwana ngo amwiteho abanza afungure neza duca tubona ko naho twiko tubasomesha uwo mwana arasiba kenshi areze mu bumuna wiwe canke kuko mama yagiye kwahira icyayi kumunsi wo kwahira icyayi agaca asanga uwo mwana arasiba kwishura duca tugaruka tuti ni tutafasha uwo mwana mu magara meza no guhimiriza abavyeyi ivyo kuvyara ku rugero cyane cyane no gufata responsibility nkuvuga ngo ukamenya ko arishingano giwawe kurera umwana ku mwana atagera uwundi ahubwo ari wowe wabera wowe wabavyaye duca tuzana rewa mugamba ko wumvise bavuze aho irondoka bijanye na magara meza turabigisha tukababwira amagara yabo gupimisha kugira ngo bikunde wa mwana gume kwishuka twacire dushiraho uwo mugambi tusha turondera abakenyezi bibungenza abakenyezi bakiri bato bageze babandi baguma bavyara kuko hari igihe usanga baje kwishure harimo abaciye ni ukuvuga ngo harimo abahejeje kuvyara ducagire dufata tuti duhere hasi duhere kuri bake bake tubona bafise imbanye tubigishe uwo mugambi nabo bagende bigisha abandi naho rero twahuye na Menedor naho twahuriye na Alice muri uwo mugambi wundi mugambi dufise nuwo gutuza na gutanga amazi meza mu mihana ariko byabanje guhera mu kigo kuko twebwe tumaze kugira umugambi wo kurima no kugaburira abana hageze kubiteka twaragize ikibazo cy'amazi meza ducagiye turaja kubondera uburyo twozana amazi meza twarimvye cyo bita forage hama tumaze kuyaronka duca turavuga tuti n'uyu mwana zanzo kazahora zimusinzikaza agasiba no kwishuwe amagara yo agasinzika reka turabe uburyo amazi yo mushikira meza duchagire dutangwa gutsiraho ama robinet public communautaire ahabana mu mihana batashe baronka amazi meza wundi mugambi no guteza imbere mu buryo bufatika bakaronka amahera bakaronka uburyo bwo gusomisha uwo mwana naho rero dutangiye iyo mpene irazana mase barayorora imaze kugwira bagashobora kuyikorako bakaraba ikibuze kugira wa mwana bandanye ishuri bagashobora gukuramo amafaranga umukenyezi twasanze ari nyuma bavyivugiye ubukene bwaramwishe agasanga kandi yikora kuri wa mwana w'umwigeme kugira ngo amufashe ibikorwa agume mu mirima kuko nta wundi afise amufasha tuti rero reka uwo mwana aje kwishura nawe tugomba turabe ico guteza imbere genda mugende mugurana muje mu migwi yo kugurana no kuguranana hama murabe yuko mwakwiteza imbere kandi vyarafasha hari abamaze kugura inka hari abamaze kubaka amazu hari abamaze kugura ibivi byarafashe umukenyezi burya arashoboye iyo yogurutse amaso akabona uwumuhubura akamugirisha inama nuko arashoboye icyo nkundira kandi umukenyezi iyo aranguye imigambi ntaranguye imigambi yiwe gusa ni imigambi y'umuryango icyo genda gikunda cyane kubona cyayiyumvira gusanura inzu kubaka inzu kugura inka kugira umuryango utera imbere niyo aguze ikivi ntavuga ngo ni ikivi cy'iwanjye ni ikivi cy'umuryango naho rero iyo migambi yose yaje kubera iki ko bikunde wa mwana abandanye ishuri niyo umwana ari hagati y'ibyo bintu byose uwo mwana rero kugira gume ku ishuri nuko haba no kumuhegekeza mu muhana ku ishuri ryanje muhira wanje
ko murakoze cyane rwose twakire muhinga bw'ivyuma izina bambaye sinaryumvise nkari hindukiza uze kunyihanganira numvise umenga ni Eugene canke Iget ikintu nk'ico uratwumva
amahoro neza
ego izina ryawe ntunge uri insubiremo muhinga bw'ivyuma sinaryumvise ko bari imbere nitwa gute
nitwa Nizigimana Egide
Egide umbabarire Egide urumva ko narinda kwise Iget nsubira kwiza
murakoze cyane
uherere hega Egide
Murusaka imwaro
no musa imwaro twagende
nukuri imana ishimwe ahubwo imana ihabwa icyubahiro kubona mwagendewe n'abanyamwaro
abanyamwaro no musa tugende kera bavuga ngo nimuze amafaranga mbwa buturi mu nyigisho
amafaranga
turayafite ntibibuka ya nkuru y'igiceri kugira ngo umunyamwaro umenye ingero byagenze
mwari mwageze kuturemeka igiceri
nuko rero izi ikibazo no munsi twagutumiriye Madame Micheline ko tugize imana tuyiriwe duhishije uri ngaho uratubwira nawe icuzi kuri Shekina akabazo mwabo karika kuzindukanye imbere ko uza kutusangiza ibyo uzi kuri ico kigo
murakoze cyane je je muri rusangi no kumutera intege vrema umuvyeyi wo guterwa intege kuko nubwo bavuze ko iwabo umwana ari iwabo w'amafaranga barabeshe baratubeshe iwa mwaro ni iwabo w'ibikorwa uwo muvyeyi ni mboneza cane mu iterambere rya novuga iterambere ivyo twokwita mu Kirundi iterambere rishikira umwene gihugu kuko aho mbaye ndiko ndaraba nta muntu wundi yari bigere yumvira ku iterambere nk'iryo tubona uyu munsi umunyagihugu yobava nko mu yindi ntara dufata akarorero nka Bujumbura twegeranye ariko ararengana uretse naho yoba atahareye canke yoba atararonka uwo mugambi kuja muri umugambi wo gufasha ababyeyi
Egide turacari kumwe Egide numva itelefone ukurat kumva Egide aga telefone kiwe karagiye muhinga bw'ivyuma baramutu ugarukanira kugira ngo abandanye heza nari kutsima kumenya nimba hari nawe warereyeho canke kimbwani yagaruka ntaco turaza guca tubigarukako hanyuma rero amabavu mufise amavu sinzi ko ingorane muhura muri iyo migambi yanyu itandukanye numvise umenga ni vyiza ariko turi mwisi usanga uko biri vyiza hariho n'imiruho bizanana navyo ibibangamiye iyo migambi yanyu kugira ngo ishobore ku hari ingorane muhura nazo
ego cyane ingorane ya mbere no guhindura ivyumviro kuko kugira ngo uyungire muri uwo mugambi no kwizera kushoboye ukava muri vya bindi vya sinshoboye canke ni naka yabigize canke barandinganije ukemera ukafata mu minwe ubuzima bwiwawe kavuga kuti aha rero na jewe ndahagurutse kugira niteze imbere ni kuvuga ngo birafata umwanya kugira umuntu mwumvishe yuko ashoboye cyane cyane turabye ubyiyumviro twebwe dufise bivanye ni na kibituri yacu umukenyezi hari igihe uwumva ko umengo nawe uricinyiza tube turaretse abandi ko boba baragucinyije ariko kandi bifata umwanya mugabe iyo bimaze gufata mwumvise ko ahaguruka akiteza imbere hanyuma namushinga akamushigikira twebwe rero nta mugambi dukora tutabanje kumva ko umushinga nahe nawe ashigikiye uwo mukenyezi kuko uri kurasambura ibyo rero naho ubona bifata umwanya kugira ngo bashobore kwinjira intambanyi urumva ya mbere nivyo vyiyumvira guhindura ivyiyumvira wewe uri umukenyezi hindura ivyiyumvira nawe we mushinga ntahe wiwe hindura ivyiyumvira mufate ubuzima bwanyu mu ntoke hama mu buhindure nta muntu azoza kubihindura atari mwebwe nyene aho rero birafata umwanya nibaze ko naho twoja gutangurira handi duhera kuri izo nyigisho ibyo rero bizofata umwanya ikigira kabiri turacabangamiwe n'ikintu cyitwa kutagira umuyagankuba n'ukuri ikigo kirateye imbere ariko dukoresha wa muyagankuba uva ku mishwarara y'izuba iracazimbye icyo bita amabateri birazimbye gose ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hariho nk'amaordinateur twabitse ibyuma bya nyabwonko twabitse kubera ko bidashobora kuronka umuyagankuba ukwiriye wo mwishwarara y'izuba twarashoboye kwimba amazi ayo mazi akoreshwa n'umuyagankuba w'imishwarara y'izuba ariko iyo imvura iguye nk'ubu igiye gutasura ni ukuvuga ngo amazi arakena amazi aba make kubera ya mishwarara y'izuba ntayiriho tugasaba rero twifuza yuko twoshobora kubona umuyagankuba umwe utangwa na rejidezo dushoboye kuronka umuyagankuba ni ukuri twotera imbere gusumbaho tugeze uyu munsi turagomba kuzana amahinguriro mugaya amahinguriro atamuyagankuba ntibikunda turashaka gushyiraho ibintu bishobora gutuma icyo kigo gitera imbere kikazana uburyo burushiriza gushahiriza ba bana bakaronka ibyo bakeneye byose ku ishuri mugabo uburyo bw'amatara butabonetse ni ikibazo gikomeye cyane
turatera kamo leta tugatera ama turamaze kwandika makete kuri kwa kutwara rigide zo baramaze kudufasha turamaze kwishikana kwa gouverneur imyaka yose tumaze tuguma dusaba umuyaga nkuba umuyaga nkuba kandi iryo terambere nuko biryoshika kure turonse umuyaga nkuba ngizo izo ntambamye dufise ahanini hanyuma ikindi nuko ubwinshi bw'abakeneye kwinjira muri icyo kigo ariko twegeye ntidushoboye gufata bose navuze ko hiyandikisha amajana abiri ariko tugafata 35 nicyo gituma tugera tuti harakwiye abandi boza canke tukamiritipuya tukadiplika kugira ngo abana benshi bashobore kubenefisia canke bashobore kwinjira muri uwo mugambi ngijo intambamye nyamukuru dufise
hambavu izo ntambamye ga madame Sherine yusuwe dramas nyuma muri 2011 turanakwibuka abana mu gisagara bakera tukubona ufasha mwibarabara ukaraba nka iyo wavuye naho ugeze umwana wa mbere wishimiye ukatubwira inkuru yiwe we yivuga gute muri make umama wa mbere wishimiye uwo muvuga gute muri make nubwo ushaka kugahera muri bamwe batangura keruza urafasha mu ibarabara
ubwa mbere na mbere uwo mwana aratwenga aranezerewe icyo bavuga mu gifaransa un enfant épanoui igihe jewe namubona ari yigiriwe kubwa impamvu y'amagara make yigiriwe kubwa impamvu y'ukutamenya kazoza kiwe ariko uyu munsi aratwenga aranezerewe iyo umuhaye ijambo nawe nyine urabona ko afata ijambo ariko kare tugishika nta jambo yashobora kuvuga uwo mukenyezi nawe nyine ni nkuko nyine n'umukenyezi yari yizinze atazi ejo uko hazoba hameze ariko uyu munsi urumva ko akubwira ngo mu myaka ibiri mu myaka itatu mu myaka ine nzoba meze gutyo arafise igicapo cahari na hazoba rejo ariko tugihura nta gicapo yarafise naho rero jewe mbona uwo mukenyezi uyu munsi ni umukenyezi w'imigambi akubwira ngo aho bukeye nzoba ngeze aha ni ukuvuga ngo bahora bantangaza na jewe nyine bahora bantangaza cyane kuko murashobora kwicarana ukakubwira ngo nguraziga mu nshuti yanjye ngo ejo ngo ndiko ndagira gutya na gutya kugira ngo icyo nzoba afise inka ngumva ko twe twabahaye impene nta nka twabahaye inka yavuye mu byo bagiye baraziganya kandi akabigirira umugambi aravuga ati mu mwaka umwe nzoba nguze inka kandi bukeye nkayibona nkayibona ko
yakubaka inzu
ati nzoba nubatse inzu bukeye nkayibona ati nzoba naguze ikivi bukeye nkabibona umugambi uwo munsi mbona umukenyezi uwo mugambi biraryoshe cyane
nuko nivyo gutera intege twakire na Paul ku ndi murongo wa telefone Paul ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga
yego
uherehe ga Paul ucuduzi cyo kugira ngo dushobe kumvikana
oze
uherehe ingozi ego akabazo kawe canke intererano
intererano aho kwa pomo kumutera intege kwere kubera abantu bakabashwa izo bintu kandi nubwo bafise bakanafise uburyo mugomba kushaka kwitanga bakabashaka kwitanga no ku bantu mutazinanye mutagize ne bagashaka indero cerekana ubuntu nabo busanya abantu bake kuko kugize ariko akunda ati kuraje arabe imigambi yongezemo kango kondike abana bato bato bashobora kuko kwisonora
urakoze Paul ngaho ingozi ugira umunsi mwiza ego soma izya Shekina tugarutse kuri ba bana no mu ishure nabonye ko Shekina abana bigayo baraza imbere mu manota meza apana kuri mwaro gusa mugabo no mu gihugu cyose umuntu akibaza ni gute imwaro umwana w'imwaro nshatse kuka ko abaruguru bataba bari ko bariga ariko kera twa abantu babona ko ibujumbura ariho hava amanota meza gusumba mugabo hari habana benshi bari muri Shekina basumbije amanota abana b'ibujumbura ibanga ni ryahe mu no kuvuga ngo hariho ikintu ki cyagenze gute
ibanga nuko gukurikirana uwo mwana no gushika mu muhana ibyo ni ryo banga rya mbere ryatumye uwo mwana ashobora kubandanya ishuri kenshi na kenshi bakira hagati canka gasiba asiba kubegi kasiba kubega zangora yagwaye ntiyaronse cyafungura yagiye gukubita isuka kugira ngo acingero ugasanga ubyo kwiga ntiyabishize imbere kuko afise ibindi bibazo bimubemereye ariko twege twara muwe mu bibazo by'imuhira uwo mwana rero acashobora kwikonsentre cyane akaba nk'umwanya ukwiye wo kwiga ikigira kabiri kandi wa mwana ntataha afungura muhira wa mwanya wo guta wo gusubira muhira abari ariko ariga ku mugoroba gushika ku mugoroba nuko uvuga ngo hariho umwanya munini cyane abari kwishure kuva mu samoya gushika isaha 11 n'inusu umwana turamufise imbere yacu turamufise kandi ariko ariga turamufise kandi ariko arafungura turamufise kandi n'amagara yiwe turayacungera ico ntavuze nuko hari umuganga aza rimwe pare ku trimestre kugice aza gusuzuma amagara yabo urumva ko umwana tumukurikirana cyane ntacyo buza ko ashobora kumenya turafise n'umuntu aza uwo wita accompagnateur pédagogique n'umuntu aza kugira ngo afashe abarimu kugira ngo bagume bahugura ubwenge bagume bamenya bagume bimenyereza kugira ngo batange ubumenyi bwiza mu bimenyi bugezweho nawe nyine araza akaza gatatu mu kwezi ibyo byose bifatanyije rero ni ngombwa ku mwana amenya ni ngombwa
birumvikana hama none ikigoshe kina mu myaka iri imbere itanu iri imbere hariho abanze kuri Facebook muraza gucesha kwa maso rero nkabavuga ati kuki mutari nko mu buke cyane mutari nk'ahandi muri bona gute muzomara inyota bo bipfuza yuko muja mu zindi ntara ga madame Sherine
ego cyane twabanje kubaka ico nita ni nk'umugambi pilot w'akarorero kugira ngo turabe ko bikunda hama turabe tubanze twipime natwege ku munzane turabe aho twavanye abantu naho twabashikanye aho twavanye uwo mwana aho twamushikanye aho twavanye umuryango we naho twamushikanye uyu munsi nta nkeka biraboneka no kuvuga ngo harageze ko tugenda mu yizindi komine mu zindi ntara harageze rero tugatera akama abantu kuko twege dufise ubumenyi twakoresheje tugomba gusangiza abandi mugabo sitwe tuca tuza tukabikora nuko uvuga ngo turaguherekeza utwereka abo duha izo nyigisho utwereka uwo mugambi aho tukorera hama tukaguherekeza mugabo duhiko duhubura abi wawe abo ngaho muri iyo ntara kuko sitwe ge twoza kubishyira mu ngiro twifuza rero abandi boza bakatwegera bati yamara twege turafise ahantu twoshobora kubaka iryo shuri wo duherekeza twege tubiteguye kubaherekeza
hama mukurindira gutyo bamwe nabo bahejeje uwa 13 ivya kaminuza gutari proje ya kabiri hari umugambi wa kaminuza Shekina umwe muri komuni baza kugira ngo bazohere muri maternelle bakiri bato barinde bashika basohokere muri iyo systeme nkuko bavyita mu Faransa
twebwe icyo tumaze gushiraho n'umugambi w'uko abamaze kurerera muri secondaire abana bagomba begereze kujya muri za université hari umugambi twashyizeho gukorera hamwe bakarima bakorora canke bakimbura bamaze kwimbura amafaranga yose bagashyira mu kigega aya mafaranga bashize mu kigega ni yazoherekeza wa mwana gusomesha mu kaminuza twebwe mbere yo nta kaminuza twiko turabona muri iyi myaka ahubwo twiko turabona kugwiza icyo kigo gifise kuva mu ntango muri primaire muri secondaire tugomba ko hatangura baze nziza kuko burya kaminuza ishizemwe umuntu atatanguriye neza hasi nta ususanga n'ivyabindi usanga bituma tutaronka ya karite bwa byiza bwa buryohe bwa bw'indero twegereye twumva dushimikaho cyane reka tubanze tugwize abana basohoka binjira muri za kaminuza kuko za kaminuza ziracyahari sinke zirahari hakugwiza za kaminuza ahubwo tugwize abazijamwo bafise ubumenyi bukwiriye bufatitse iwacu hariho ni ntuzi nziza universite nziza ya mwaro umuntu yofuma ashimika cyane kuri iyo universite kugura ibindi bisata hanyuma biwacu bakinjiramo mugabo tugwize hasi niho hamaze kononeka tugwize baduge binjire muri universite bafise ubumenyi bukwiriye cyane baje gukora imigambi yabo bafise umunyi bukwiriye si bose bateza kwinjira muri universite
nuko rero madame Sherine barandereka akajambuka nyuma mwubwira aba bana banyu mwasiga imwaro mbere ko muzoza kubasanganira abavyeyi bariyo muri rusangi nabumvirije kino kiganiro baba indongozi baba batandukanye ko baka kugira ngo dusoze
abana turababwira ngo umwaka w'ishure watanguye gukora cyane barabizi neza ko ariyo ndirimbo yacu gukora cyane ntacho babuze babayeho neza bafungura neza birirwa ku ishure bafisa bigisha bakwiye basibikoresha bikuye tubasabye umwete wo gukora cyane ntibasamari hama bibuke cha kibanza cacu ko camari kibanza cambere
murakoze cyane madame Miseline barandereka mwakoze kuwitabutse muri bwijuru rya America twifurize kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ejo nitwongera kubitura muri Shekina muzotwita
mwakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio yanyu nakoze nuko twakira Washington
murakoze muri studio y'indwi mari 10 na Diane ninahaje kuri micro nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga yo munsi muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Tahana ingenieur Cornelius twakoranye twemitwe ipfurije umunsi mwiza.